ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, ikaze mu makuru y'akakanya kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ingingo z'ingenzi z'amakuru tugiye kubagezaho kuva muri uku kwezi kwa kane, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa riragabanya imfashanyo ryageneraga impunzi ziri mu Burundi.
Ni kibazo kinini muzo kujya niho havamo ibintu zose by'inkenerwa z'abana, haba ibirato, haba impuzu. Turatekereza kuko imibereho yacu y'abarefuji itagiye kuba hasi cyane.
Turasubiriye twavuye, turacahe, biragenda gute. Turaherera mu gasho kuko nta uzorara inzara aho naho umwumbati w'umurundi uri areke kujya kuwushyikura.
Abo ni bamwe mu mpunzi zihangayikishijwe n'icyo cyemezo. Mu Burundi aho kandi imiryango itaramenyekana umubare yakuwe mu ngo n'imyuzure muri zone Gatumba mu ntara ya Bujumbura. Silvio Berlusconi, umunyapolitiki w'igihe kirekire wanabaye minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani, ari mu cyumba cy'indembe kubera ibibazo by'umutima. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ni mukuru w'urwego nyobozi rw'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Ursula von der Leyen, bageze mu Bushinwa mu ruzinduko rw'iminsi itatu. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato, ntimujye kure. Silvio Berlusconi wahoze ari minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani, wagize uruhare runini muri politiki y'igihugu igihe kitari gito, ari mu cyumba cy'indembe ahagomba kwitabwaho kubera ibibazo by'umutima. Fidel Niyongabo arakomeza.
Berlusconi afite imyaka 86, yaragiye mu bitaro akatari gake mu myaka ya vuba. Muri iki gihe ari mu bitaro San Rafael mu gisagara cya Milan. Itangazo ry'amakuru ryo mu Butaliyano ANSA ryamenyesheje ko Berlusconi yakiwe muri ibyo bitaro mu gitondo cy'uno munsi kwa gatatu. Berlusconi, umugwizatunga akomeye ayoboye umugambwe Forza Italia, yaramaze iminsi ine mu kwezi guheze muri ibyo bitaro nyene kubera ibibazo by'umutima, imbere y'uko arekurwa ku itariki 30 y'ukwezi kwa gatatu. Inyuma yo kwagize uruhara rukomeye muri politiki y'Ubutaliyano mu kiringo cy'imyaka 20, ubwo ruhara rusa no guhagabanutse muri iki gihe kuko aboneka gake ku mugaragaro. Mu kwezi kw'icyenda mu mwaka w'2020, Berlusconi yaramaze iminsi 11 mu bitaro avise ibibazo byo mu mahaha byari bifatiye kuri COVID-19, hari nyuma y'uko yanduye umugera wa COVID-19 igihe yari mu buruhuko ku izinga rya Sardegna. Umwaka ukurikira yaragiye mu bitaro inshuro zitari nke kubera ibibazo bifatiye kuri COVID-19. Berlusconi yabaye umushikiranganji wa mbere w'Ubutaliyano inshuro zitatu, ubu ni umukenguzi amateka.
Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yabwiye ambasaderi mushya wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Moscow, Lien Trasse, ko Amerika ribazwa ibibazo biri muri Ukraine. Byari mu gihe Perezida Putin yakira impapuro zishyira Lien Trasse mu nshingano ze nshya. Nanone Fidel Niyongabo.
Perezida Putin yabitangaje indwi imwe inyuma y'uko abategetsi b'Uburusiya bataye mu mvuto umumenyeshamakuru umunyamerika Evan Gershkovich bamwagiriza gusuma urusaku. Ni icyagirizo catewe ivyatsi n'abategetsi ba Leta ya Amerika bavuze ko kitagira ishingiro. Putin yagirije abategetsi ba Amerika ko bagumuye Abanya-Ukraine mu mwaka w'2014 mu vyatumye atakunda igihugu ciwe cari kugira atari ugutera Ukraine. Imigenderanire hagati y'Uburusiya na Amerika yaratosekaye bikomeye kuva Perezida Putin arungitse inteko z'igihugu ciwe muri Ukraine mu mwaka uheze. Ambasaderi mushasha wa Amerika mu Burusiya, Lien Trasse, avuga ururimi rw'Ikirusiya, amenyereye amabanga y'ubudiplomate, yarakoreye mu bihugu byahoze biri mu bumwe bw'Abasoviet bya Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan na Turkmenistan. Abaye ambasaderi mu gihe cy'imigenderanire mibi cyane itari bwibonekeze mu kiringo cy'imyaka itari mike hagati ya Amerika n'Uburusiya.
Presidansi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko mu cyumweru gitaha Perezida Joe Biden azasura Ubwongereza na Irlande. Ni uruzinduko rugamije gukomeza umubano n'ubucuti hagati y'ibyo bihugu na Amerika. Eddie Rwema. Perezida Biden azatangirira mu mujyi wa Belfast umurwa mukuru wa Ireland ya ruguru awazitabira ibirori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 25 hasinywe amasezerano yiswe uwa gatanu mutagatifu niyo yahagaritse imvururu zishingiye kuri politike muri icyo gihugu. Ibiro by'umukuru w'igihugu byatangaje ko mu ijambo rye Perezida Biden azashimangira akamaro k'umubano hagati ya Amerika na Ireland ya ruguru ko kandi igihugu cye kizakomeza gufasha icyo gihugu mu nzira kirimo yo kuzahura ubukungu bwacyo ku nyungu z'abaturage. Mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka Ubwongereza n'umuryango w'ibihugu by'Iburayi byageze ku mwanzuro wo korohereza urujya n'uruza rw'ubucuruzi hatabayeho gusaka no gutinza ibicuruzwa biva muri Ireland ya ruguru byinjira mu bihugu bigize ubumwe bw'Iburayi. Kuva Ubwongereza buvuye mu bumwe bw'Iburayi byari byagize ingaruka ku bicuruzwa byambuka imipaka bivuye mu duce tw'Ubwongereza. Muri Ireland biteganijwe ko Perezida Biden azagirana ibiganiro na Minisitiri w'Intebe Leo Varadkar wari uherutse mu ruzinduko i Washington. Ibiro bya Perezida Biden byavuze ko ijambo rye azarivugira mu mujyi wa Dublin. Iryo jambo ahanini rizibanda ku kwishimira umubano n'amateka hagati ya Amerika na Ireland.
Edi Rwema, umuntu witwaje ishoka yisha abana bane bari mu ishuri ry'ikiburamwaka mu mujyi wa Blemont mu gihugu cya Brazil. Nanone Fidel Niyongabo,
umuntu w'imyaka 25 yakomerekeje abandi bana bane igihe yinjira muri iryo shure hafi isaha zitatu zo mu gitondo no munsi wa gatatu. Hari amakuru avuga ko umwe muri abo bana ameze nabi cyane. Ipolisi cyahabereye icyo gitero cyabwiye abamenyeshamakuru ko uwo muntu yakoze icyo gitero yishikanye muri iki gihe akaba ari mu minwe y'igipolisi. Abajejwe kurwanya imiriro batangaje ko abana bagera kuri 40 bari mu ishure igihe ryategwa. Bavuze ko uwakoze igitero yasimbye uruhome kugira ashobore kwinjira mu nyubakwa abo bana barimwo, akaba yateye abo bana adatora. Abavyeyi babo bana bihutiye kuja ku ishure ryakorewe ko igitero cyo munsi wa gatatu igihe amakuru yerekeye icyo gitero yakwiragira. Abategetsi b'igisagara cha Blumenau bahagaritse amashure muri ico gisagara gushika ejo n'imiburiburi. Buramatari wa leta ya Santa Catarina aho igisagara cha Blumenau kiri yatangaje imisi itatu y'icunamo subwa mbere haba igitero ku ishure ry'abana bari munsi y'imyaka 6 muri iyo leta. Mu mwaka wa 2021 umuntu w'imyaka 18 yarisha abakozi batatu n'abana bato cyane batatu mu ishure y'abana bakiri bato mu gice citwa Saudades. Prezida wa Brazil Luiz Inácio da Silva yatangaje mu butumwa ku rubuga Twitter ko atabubabare buruta ubw'umuryango buza abana canke buzukuru cyane cyane bahitanywe n'ubwicanyi bukozwe ku bana ataco bagira badashobora kwivuna.
Ukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mugeno kuri waeshatu radio yacu voa.com. mukurikire aya makuru kuri Facebook na Twitter, muradusanga kuri @voa radio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari ibyo muri Afrika. Mukarere k'ibiyaga bigari turayahera mu Burundi, ha impunzi ziba mu nkambi zitandukanye muri icyo gihugu zitabona uko zizabaho mu gihe programu ya ONU yita ku biribwa PAM yabamenyesheje ko guhera muri uku kwezi kwa kane ibiryo bahabwaga nk'imfashanyo bagenerwa bizagabanuka kuri 50%. Inkuru tugezwaho na Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda.
Iyo nkuru y'incamugongo kuri izo mpunzi yamenyeshejwe n'ishyirahamwe PAM ku genekezo rya 30 z'ukwezi kwa gatatu. Usainu Tal aserukira PAM mu Burundi yamenyesheje ko bakeneye amafaranga arenga hagati miliyoni 7 z'amadolari ya Amerika mu kiringo cy'amezi 6 ari imbere kugira bashobore kubandanya bafasha impunzi zirenga 56 ziri mu makamba 5 mu Burundi. Izo mpunzi ahanini zigizwe n'abanyekongo bahunga umutekano muke urangwa mu buseruko bwa Kongo. Userukira impunzi mu ikambi ya Musasa iri mu ntara ya Ngozi ibamwo impunzi 900 n'abantu 8. Muhamanyi amenyesha ko PAM yahora ibaha ibiro 6 by'umuceri, ikiro kimwe cy'ibiharage, isabuni 4, ikibiriti n'amafaranga y'amarundi 19,000. Kubona ivyo rero PAM yahora ironsa impunzi ziba mu makambi bigiye kugabanuka gushika ku bice 50%, ntibizorohereza na gato impunzi nk'uko bano baba muri iyo kambi ya Musasa bavyiganishwa igihe Amerika.
ni kibazo kinini muzo kujya niho havamo ibintu zose byinkenerwa byo z'abana habi birato habi impuzu ikintu cyacu cyose ni sukari zavaga muzo byo kujya none umbwiraga nibikeye kuratekereza kuko imibereho yacu y'abarefugee tagiye kuba hasi cyane ahubwo biduteye ubwoba usibye imana n'abagiraneza ashobora kudutabara ahandi yo tubona kuko bitugoye cyane cyane
turasubiriye twavuye turacahe biragenda gutse turaherera mu gasho kuko nta uzorara inzara aho no mwumbatsi w'umurunduri areye kuja kuwushikura ibiharago ni wabice ko kumurima ho vyeze ugiye kurara ubusana mu bana uzobishikura bagufashe ni kibazo
userukira ishiramwe mpuza makungu gitaye impunzi ku isi ya Ser mu Burundi Brigitte Ono amenyesha ko akimenyeshwa iyo nkuru yaciye agendera makambi y'impunzi kugira zigira inama yabishikirije kuri uno wa kabiri mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura.
Parmi eux nous avons des gens qui sont bien instruits qui ont des petites activités.
Mu mpunzi harimo abafise ubumenyi buhagije bafise ibyo bakora bishobora kubatunga. Iciza nuko ingingo yababuza gusohoka kuva mu ndwi heze abategetsi bayifuse. Naho bari mu bihe bibi barashobora gusohoka ikambi bakaja kwiyungunganya haba mu burimyi canke mu rudandazwa kugira ngo basahirize iyo rasio yagabanutse
économique pour suppléer à la ration qui va être réduite.
Muhamanyi arongoye impunzi aho mikambi ya Musasa arashima impanuro za Haser ariko akamenyesha ko ubukene buri mu gihugu utaborohereza na gato.
Kubijanye n'udukorwa tundi kwiyungunganya hariho abantu bake barasanzwe bakora ubucuruzi uburimyi ubworozi masalo de coiffure hama udukorwa nyine dutandukanye gusa muri context igoye binatereburewe n'iyi inflation iri mu gihugu canke ku isi yose urebye uburyo imiryango impunzi bayeho usanga benshi bafite amadeni niyo mpamvu rero tutomenye uburyo impunzi zigiye kubaho hamwe n'ingingo yafashwe na PAMU.
Brigitte Ono aserukira Haser mu Burundi amenyesha ko ibibazo biri mu makambi abizi kandi kwigyogabanuka givyo PAMU yahuri baronsa ku bice 50% bishobora gutuma haba ibibazo byinshi mu makambi kandi by'ubwo ku butandukanye arerekana ingaruka mbi zavyo agasaba abasanzwe bafasha ko badahaba impunzi kandi ko nabo nyene batariza amaboko mu ntumbero yo gukinga yo mabi.
Harashobora kwaduka ingeso mbi mu mpunzi mu gwaruka hashobora no kwaduka ubwicanyi be n'ubusuma bukiyongera. Hashobora kandi no kuba ihahamuka ku babyeyi kuko umubyeyi wese iyo adashoboye kuronka ibitunga biwe biramuhungabanya. Birashobora no gutuma abana baronka amanota mabi mbere hakaba n'abaheba amashure.
Brigitte Ono amenyesha ko mu kurindira ko abafasha baboneka bazokwigisha impunzi uko zishobora kwibeshaho mu kwita ibikorwa by'iterambere na cyane cyane mu gushyira hamwe ingufu n'uburyo impunzi zikirondera mu nyishu. Mu gihugu cy'u Burundi haba impunzi zaba 190,000 nk'uko bimenyeshwa na Brigitte Ono aserukira Haser mu Burundi. Abarenga gato 56,000 bari mu makambi atanu ariyo Musasa, Kinama, Bwagiriza, Kavumu na Nyankanda. Abasigaye baba mu bisagara bitandukanye by'u Burundi. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Imiryango itaramenyekana umubare yakuwe mu byayo n'imyuzure muri zone Gatumba mu ntara ya Bujumbura mu burengerazuba bw'u Burundi nanone aho rero ni kuva ku wa mbere w'iki cyumweru. Iyo miryango irasaba leta gukemura burundu iki kibazo bahura nacyo kuva mu myaka itatu ishize. Eloge Willy Kaneza.
Ugarwe kitikiri cy'amazi gutizabo ntikiramenyekana neza ariko umustaneri wa komine Mutimbuzi ntara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi ahari zone Gatumba avuga ko ari benshi cyane akabihuriza ko n'abanyagihugu baganiriye n'iru rya Amerika haciye iminsi itatu rusize rwuzura ejo byarushirijeho ubu rero umusozi wose wa Kinyinya warahunze abahunze bariko barakirwa mu masite. Niko Simeon Butoyi avuga akongera ko hari kwakorwa rusansuma ruzerekana batekejwe izabo n'iyo myuzura uko bangana mu batewe n'amazi harimo Rusiga Himbare. Uwo mukenyezi asanzwe ari nyumba 10 mu gacimbiri ka Rusizi avuga ko we n'umuryango wiwe baraye badakubise urugohe
borohewe aya mazi yatanguye ejo guma saa sita tutangura kuyabona ari make make hanyuma turazibira impande y'inzu ariko vyateye birenga mu ijoro twaraye tutajyamye turara duhagaze imibi turira hanze gushika naho tubona ko turengewe
afite ikoresho n'ivyombo byo mu nzu ariko arasohora yatubwiye ko ubu yiteguriye kurara mu ibarabara n'uruvyaro rwiwe kubwiwe ibyamaze kuba kamano uko umwaka utashe mu gihe cy'urushana
turakora iki nibona ko ivyo twari dufite byose twashize ku ibarabara tujyama hanyene bila ngo turabe cyo leta yo dufashe niba haronka badushira batujyane bone tumerewe nabi eh hari yajya hose ni kwameza abantu bari ku mabarabara bose bakwi ibintu mu mazu kugira ngo inzu ntizi have zibagwa aba bana bamaze kubimenyerana no tugire gute ko uko umwaka uhera twamatwatewe bakatubwira ko bazodukorera uruzi nibarukuri
uwo mugabo atashimye ko amazina yiwamenyekana wagashavu n'umurengera aha yakagerageza kuramira ibikoresho byo kwishure rimwe mu yatewe n'imyuzura
hari byo rero umuntu arashobora kuvuga ugasanga avuze nabi kubera iki umubabaro n'agahinda bigatuma rero umuntu yotuma yihorera arabapfa bagapfa ari iby'Imana ikiza ibi biba iririgira gatatu imyaka itakira hehe bambere byarabaye ubira kabiri biraba inirire nirigira gatatu abantu bagomba basemerera abanyagihugu basemerera bavuga bagira gute batabaza
uwo mugabo wundi nawe afite impungenge ko hamwe yatacokorwa zone ya Gatumba ishobora gufudika ku ikarata y'u Burundi twamusanze muri kazi ya kinya ya mbere iri mu bibanza byatanguye gutwarwa imbere y'ibindi
dusizira urashobora gufuta Gatumba dusaba leta ko yokora urya mugambi yari yavuze ko bagiye guzibira Rusizi turabe ko tworonka gahenga
umukuru w'urwego rw'igihugu rujejwe guhangana n'ibiza n'isi y'ibeje na hard brigade de police aniseni baruta ari mu bategetsi bishikiye mu Gatumba kuraba ko ibintu byifashe
tubico twasavye abene igihugu by'ukuri amazi bo yabisa bagasubira muri ya masite ya kinyinya ya kabiri maramvya amasobere na maramvya amafubo abenshi niyo bahora uruzi rwa Rusizi rero ruzana amazi avuye kure amazi avuye mu Rwanda avuye mu buseruko bwa Kongo avuye mu ntara ya Cibitoke bubanza no muri na Bujumbura kaza gushikira rero aha mu Gatumba yamaze kuba menshi twabasavye yuko amazi bayabisa bagasubira muri ajya masite mu kurindira cyane cyane yuko ca gikogwa gikogwa
icyo gikorwa vuga nuko bakira inkombe z'uruzi usizi kugira amazi yarwo ntasubire kuzirenga aja kwihumbi mu mihana
basanze mbere n'uburyo butegekanijwe bungana n'amadolari 350,000 biri ku mugambi dushira mu ngiro dufadikanije na PNUD ayo mafaranga rero basanze adakwiye kuko basanze hakenewe miliyoni 20,000,000 ubushikira mwanje bw'igega cya leta bwarayemeye
imyuzuro iteye abarimyi n'abarobyi bavuga ko ubuzima buca buhagarara General de Brigade de Police Nseni Baruta twarwa rw'igihugu rujejwe gukingiriza n'isi ibe atangaza ko abamuduce tumwe tumwe tugize ihuriro ry'amazi iki yagata nganyika n'uruzi rusizi bashobora kwimurwa burundu
tukabona neza yuko tuzohava tugumya mu masite abantu bava muri mushasha ya mbere na mushasha ya kabiri kuko ni gice kiri mu ihuriro ry'amazi ya Rusizi n'amazi y'ikiyagatanganyika niyo vyabonekana yuko batagishobora kugusubirayo twararonse amatongo mu Kabezi hegitari 5 hegitari 10 muri komine Mubimbi ni hegitari 5 mu Rumonge ngirango nitwaronka abadufasha tugazoca nabo twiyumvira kuzobakorera umugambi nabo ariko abashobora kuzosubira iwabo bakazosubirayo inyuma yuko amadiga zobahejeje kubakwa ku Rusizi
mu kwa gatanu 2021 yakiri mushika nganje yaje rw'umutekano n'intwaro yo hagati mu gihugu Gervain de la Kovuca mushikanganje wa mbere w'u Burundi muri kino gihe yari yemeje ko leta igiye gutorera umuturama ikibazo c'imyuzura mu Gatumba
ahantu mwavuye amazi amaze kuhatera abahinga bavuga yuko yari yarigeze no kuhatera mutegura imitima yuko ingingo leta izofata ariyo kubakura ngai kabatwara hani gutegura imitima ko mucamo yakira uko ngene nibaza ko leta igiye kwicara kugira itori nyishira makuru iki kibazo kuburyo atamwe n'igihugu azosubira kugira ikibazo kuri aya mazi ya Rusizi n'amazi ya Tanganyika
mu myaka itatu iheze y'imyuzura y'uruzi Rusizi yatumye abantu baba 40,000 batizabo nk'uko byemezwa na leta y'u Burundi abagera hafi ku 200,000 barimuwe kubera uturere babamwo twari tugeramiwe kurusha utundi muri uyu mwaka abanyagihugu wo mu kiyaya cimbo n'akarere ko mu mirwa basabwa gutegura imitima kugera mu kwezi kwa gatanu bazoterwa n'amazi menshi y'imvura nk'uko bitangazwa n'ikigo cy'igihugu kijejwe kugenzura ibihe y'ijebu Eloje Ulika Neza, Ijwi rya Amerika.
Muri Repubulika Demokarasi ya Kongo urubanza rw'abaharanira uburenganzira bwa muntu 16 bo mu mashyirahamwe atandukanye rwakomeje mu masaha y'igicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu ku rukiko rukuru rwa gisirikare rwo mu ntara ya Kivu ya ruguru ruri aho mu mujyi wa Goma. Jimmy Shukran Bakomera adufitiye inkuru irambuye.
Uru rubanza rwatangiye agana saa 7 n'igice ku rukiko rukuru rwa gisirikare rwo mu ntara ya Kivu ya ruguru ruri mu mujyi wa Goma muri komini ya Karisimbi. Mu cyumba kiburanishwa hari huzuye abagize imiryango y'abaregwa ndetse na benshi mu bagize amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu mu ntara ya Kivu ya ruguru. Abanyamakuru nabo bari benshi ariko umuyobozi w'urukiko ababuza gufata amashusho cyangwa amajwi y'uko urubanza rurimo kugenda. Umuyobozi w'urukiko yatangiye ahamagara amazina y'abaregwa kuko ari 16. Abo bose bafashwe mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize wa 2022 ubwo ubuyobozi bwa gisirikare bwari butangiye mu ntara ya Kivu ya ruguru na Ituri kubera impamvu z'umutekano muke ku cyemezo cyafashwe n'umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi. Abo bose uko ari 16 bashinjwa kwigomeka ku butegetsi bwa gisirikare, guhamagarira abandi baturage kwanga ubuyobozi buriho no kutishyura imisoro. Muri bo hari higanje mwabo mu mashyirahamwe haranira uburenganzira bwa muntu yo mu ntara ya Kivu ya ruguru, teritware za Rucuru, Beni na Nyiragongo ndetse na Masisi. Umushinjacyaha yatangiye yemeza ko uretse kuba ibyiza impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu zishinjwa kuba ari ibyaha bihanwa n'amategeko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bifatwa kandi nko kubangamira uburenganzira bwa muntu. Umushinjacyaha kandi yagarutse ku cyo yise kubangamira ubuyobozi gukora akazi kabwo no gushaka guhamagarira abasore kujya mu mitwe yitwaje intwaro, aho yagarutse ku byabereye muri teritwari ya Rucuru ku mupaka muto wabonagana uhuza Kongo n'igihugu cy'abaturanyi cya Uganda, aho abapolisi batatu bakubiswe tariki enye z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2022. Uyu yemeje kandi ko ibi byakozwe na bamwe mu rubyiruko rwari rwishyize hamwe ubwo abo bapolisi bishyuzaga imisoro kuri uwo mupaka. Ubwo babajijwe ku byo baregwa, aba babihakanye bivuye inyuma. Maitre Balume, umwe mu bunganira mu mategeko baregwa, yavuze ko ibyo bakoraga bitari ukwigomeka ku butegetsi buriho, ahubwo ko byari ugushakisha umuturambye ku kibazo cy'umutekano muke wari urimo gufata indi ntera mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu yemeje kandi ko hari ibimenyetso byinshi bigaragaza ko ibyo baregwa nta shingiro bifite. Icya mbere yatanze imbere y'umushinjacyaha ni uko muri icyo gihe amashyirahamwe arimo Lucha na Amka Kongo yahamagariye abantu bose kujya mu myigaragambyo yo kwamagana imitwe yitwaje intwaro irimo M23 icyo gihe wari umaze gufata agace ka Runyoni na Cyanzu muri teritwari ya Rucuru ubwo basatiraga umujyi muto wabonagana. Yongeraho ko ibi byakurikijwe no kuba aba barakusanyije ibyo kurya mu rwego rwo gutera inkunga ingabo za Kongo FARDC zarimo zirwana na M23 muri iyo misozi. Abakoraga ubu bukangurambaga barimo uwitwa Elias Bizimana wari ushinzwe teritwari ya Rucuru na Beni ndetse na Mamisio Ndungo wari ushinzwe umujyi wa Goma, Masisi, Walikale na Nyiragongo. Ibi bimenyetso byatanzwe na Maitre Didier Balume byatewe utwatsi n'ubutabera, ahubwo rwemeza ko nabyo nta shingiro bifite. Umuyobozi w'urukiko rwisumbuye rwa gisirikare yabajije abaregwa impamvu bahamagariraga abantu kwigomeka ku butegetsi ndetse no kwanga kwishyura imisoro. Mu bisubizo batanze, aba bahakanye ko ntacyo bigeze bakora kigambiriye kwigomeka ku buyobozi bwa gisirikare, kandi bongeraho ko bagiye bafatwa ubwo bakoraga imyigaragambyo itandukanye mu materitwari yose agize intara ya Kivu ya ruguru. Abandi muri bo bakaba barafashe ubwo bashinjaga bamwe mu bayobozi kongera imisoro mu duce twa Rucuru na Beni kubera impamvu z'umutekano muke. Bikubitse kuri ibyo, bamwe mu banyamuryango twagerageje kuvugana nabo ubwo iburanisha ryarangiraga bavuga ko batemeranya n'ibyo ubutabera buvuga. Baraka Christophe avuga ko ibi ari ugushaka kubangamira uburenganzira bwa muntu ndetse no gushaka gucecekesha buri wese uvuga ibitandukanye n'ibyo abayobozi bashaka.
Birababaje cyane kubona ubutabera bukomeje gushinja aba bavandimwe bacu ibintu bitari byo kandi bitumvikana habe na gato. Ubundi biriya byose baba bavuga ntaho bishingiye, twebwe turindiye icyo ubutabera buzatangaza mu cyumweru gitaha.
Abanyamuryango ba Lucha nabo bari muri iri buranisha bavuze ko kugeza ubu barindiye icyo urukiko ruzatangaza mu minsi iri imbere. Jimmy Shukrani, Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Donald Trump wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika araregwa ibyaha 34 byo guhimba amakuru yerekeranye n'ubucuruzi mu rwego rwa mbere, ibyaha bikomeye bishobora kumuviramo gufungwa imyaka 4 kuri buri cyaha. Trump yitabye urukiko rw'i New York ejo kuwa kabiri ahakana ibyaha aregwa. Iyi nkuru y'Ijwi rya Amerika iragaruka ku buryo burambuye ku byaha uyu wahoze ategeka Amerika ashinjwa. Themistocle Mutijima.
Ibyo birego bikubiye mu nyandiko nshya y'ibirego yasohowe n'inteko ngenzabyaha y'abaturage y'i New York mu cyumweru gishize. Iyi nyandiko y'ibirego yatumye biba ubwa mbere mu mateka ya Amerika perezida uriho cyangwa uwahoze ari perezida arezwa ibirego nshinjabyaha. Ni inyandiko yaje mu gihe bwana Trump ashaka guhatanira guhagararira ishyaka ry'abarepubulikani mu matora ataha ya 2024. Inyandiko y'ibyo aregwa yashyizwe ahagaragara kuri uyu wa kabiri nyuma y'aho bwana Trump agaragaye bwa mbere mu rukiko rwa Manhattan aho yahakanye ibyaha byose aregwa. Ibyo birego bishingiye ku mafaranga menshi yanyujijwe kuri Michael Cohen wahoze ari umunyamategeko wa Trump mu gihe cy'ibikorwa byo kwiyamamaza bya 2016 hagamijwe kwishyura umukinnyi wa filimi z'abakuru. Uyu yavugaga ko yagiranye imibonano mpuzabitsina na Bwana Trump mu myaka 10 yabanje. Abashinjacyaha bavuga ko kwishyura amadolari 130,000 ya Amerika byari mu mugambi uciye ukubiri n'amategeko wo kuburizamo inkuru zashoboraga guhungabanya kandidatire ya Trump. Uwo mugambi warimo Bwana Trump, umunyamategeko Michael Cohen, ndetse na Bwana David Pecker, nyir'ikinyamakuru The National Inquirer, waguze uburenganzira ku nkuru nyinshi ntigera zitangaza. Muri uwo mugambi kandi, nk'uko abashinjacyaha babivuga, Pecker wari inshuti y'igihe kirekire ya Trump, yakoze ubundi bwishyu bubiri, burimo aho yishyuye uwahoze ari umunyamideli kazi w'ikinyamakuru Playboy. Ahandi naho Bwana Pecker bikavugwa ko yishyuye uwahoze ari umuzamu ku nyubako Trump Tower ya Donald Trump, wavugaga ko Trump afite umwana yabyaye hanze. Amakuru byaje kumenyekana ko yari ikinyoma. Bwana Trump mu 2017 yishyuye umunyamategeko Cohen amafaranga yari yararishye Daniels, ariko abashinjacyaha bakavuga ko habayeho kujijisha ubwo bwishyu bukitirirwa serivisi z'ubwunganizi mu mategeko Cohen atigeze atanga. Muri uko kwishyurana, abashinjacyaha bavuga ko Trump yakiraga inyemezabuguzi z'impimbano za Cohen, nawe agatanga impapuro zo kwishyuriraho, kandi ayo mafaranga yishyuwe Cohen mu byiciro bya sheki 35,000 by'amadolari buri kwezi. Ubwo buriganya Bwana Alvin Bragg, umushinjacyaha wa Manhattan, yavuze ko bwagiye bukorwa inshuro nyinshi mu mwaka w'2017. Mu kiganiro n'abanyamakuru nyuma yaho Trump yitabiye urukiko, umushinjacyaha Bragg yagize ati: mu mezi 9 yikurikiranya, uregwa yabaga afite inyandiko mu kiganza cye zikubiyemo ikinyoma gikomeye cy'uko arimo kwishyura Michael Cohen kuri serivisi z'ubwunganizi yakoze mu 2017. Byose hamwe, abashinjacyaha bavuga ko uruhererekane rw'ibikorwa 34 by'ibinyoma mu bucuruzi byakozwe hagati y'ukwa kabiri n'ukwa 12 mu 2017. Buri kimwe gihagarariwe n'inyemezabuguzi yatanzwe na Cohen, inyemezabwishyu yatanzwe n'ikigo Trump Organization kibumbiye hamwe ibigo by'ubucuruzi bya Trump, cyangwa se sheke yatanzwe na Trump ubwe cyangwa ikigo cye. Ayo makuru yose hamwe niyo shingiro rya buri kirego nshinjabyaha muri 34 Trump akurikiranyweho. Nk'urugero, ikirego cya mbere cyerekeranye n'inyemezabuguzi fagitire ya mbere Bwana Cohen yatanze kuri Trump Organization ku itariki ya 14 kwa kabiri mu 2017. Iyo fagitire y'70,000 by'amadolari ya Amerika byavugwaga ko ariyo kwishyuza serivisi z'ubwunganizi mu mategeko yatanze mu kwezi kwa mbere n'ukwa kabiri. Ariko mu by'ukuri inyandiko y'ibirego ikavuga ko ayo yari ayo kwishyura igice cy'ubwishyu Cohen yahaye Madamu Daniels. Ikirego cya kabiri n'icya gatatu byerekeranye n'impapuro z'ubwishyu zatanzwe na Trump Organization nk'igisubizo ku nyemezabuguzi bari bakiriye, mu gihe ikirego cya kane gishingiye kuri sheki y'amadolari 70,000 Bwana Cohen yasinyiwe n'ikigo Donald J. Trump Revocable Trust. Zose hamwe, Cohen yakiriye sheki 11 zivuye kuri Trump zifite agaciro k'amadolari 420,000, ni ukuvuga arenga $430,000 mu mafaranga y'u Rwanda. Sheki ebyiri za mbere zishyuwe n'ikigo cy'ubucuruzi cya Trump, naho izisigaye zishyurwa kuri konti bwite ya Trump ubwo yari mu nshingano nk'umukuru w'igihugu. Abashinjacyaha ibyo babisobanuye mu nyandiko y'ibimenyetso iherekeza inyandiko y'ibirego. Muri iyo nyandiko y'ibimenyetso, ubushinjacyaha buvuga ko buri sheki yatunganijwe na Trump Organization kandi buri yose yitirirwaga ikiguzi cya serivisi z'amategeko zatanzwe mu kwezi runaka kwa 2017 hagendewe ku masezerano utanga serivisi yari afite. Bukongeraho ko inyandiko z'ubwishyu zabitswe kandi zikabungabungwa n'ikigo Trump Organization zari ibinyoma byabeshwe leta ya New York. Guhimba amakuru yerekeranye n'ubucuruzi cyangwa kwinjiza inyandiko y'ikinyoma mu makuru y'ubucuruzi bw'ikigo ni icyaha muri leta ya New York. Umushinjacyaha Bragg ibi yabyise uburyo bw'indamu buturuka mu mikorere yubakiye ku kinyoma. Iki cyaha ubusanzwe kibarwa mu byaha bito bidashobora kurenza igihano cyo gufunga umwaka umwe, ariko kirazamuka kikajya mu rwego rw'ibyaha bikomeye ku buryo cyahanishwa igifungo cyo kugera ku myaka 4 iyo gikozwe hagamijwe gukora cyangwa guhishira ikindi cyaha.
Nshuti mukomeje gutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba, naha tuyasoreje. Ndabashimiye mwese mwari kumwe natwe, nshimiye n'abagenzi banjye bamfashije kuyabagezaho. Nadia Tahawa mfashije kuyegeranya, yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikoro mwumvaga Jeffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.